Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ni Edirwe mu basuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu. Tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Edi, mwaramutse baduteze amatwi, turayahera kuyavugwa ku karere k'ibiyaga binini, sentare mpuzamakungu mpanabyaha isepeye ejo ku munsi wa mbere yarategetse gusubiramwo kwihweza neza amafaranga y'indishi y'akababaro yemerewe ababuze ababo mu bwicanyi bwagirizwa Bosco Ntaganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. CPI ivuga ko igitigiri cyatanzwe cy'abantu bazuhabwa ayo mafaranga kirimwo igifungu. Ntaganda yataziriwe umwicanyi ruhebwa ku butegetsi bwiwe bwaranzwe n'iterabwoba muri RDC mu ntango z'imyaka y'ibihumbi bibiri. Yatawe mu ibohero mu 2019 ku byaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha ku kiremwa muntu. Mu mwaka uheze sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yamuciriye kuriha imiliyoni 30 zo gushumbusha abagize ingaruka z'ubwo bwicanyi. Yagirizwa kuba yakoresheje abana mu gisirikare n'ivyaha byo gusambanya abakenyezi ku nguvu. Ntibiramenyekana igihe sentare izosubira kwemeza igitigiri gishasha cy'amafaranga yo gushumbusha abo bantu, ariko iyi ngingo ciyetevya icitevya igikorwa cyo gushumbusha abakozweho nayo mabi agashumbusho bari bamaze imyaka barindiriye. Ntaganda w'imyaka 48 yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda, yabaye uwa mbere yagirijwe na sentare CPI ivyaha byo kugira abaja abanyagihugu. Muri Afrika kandi igisirikare cya Somalia kivuga ko ibitero cyakoze mu ntara ya Hirane kimaze kwigarurira uturere 20 twari twarafashwe n'umuhari w'iterabwoba Al-Shabab. Intwazangabo mu gisirikare cya leta ya Somalia, kapitene Mohamed Ibrahim Daud, yabwijwe rya Amerika ejo ku munsi wa mbere ko abasirikare bafatanije n'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho kandi bishe aba Al-Shabab barenga ijana. Yemeza kandi ko bamaze kwigarurira uturere 20 twari mu minwe y'uwo muhari. Kapiteni Daud yavuze ko abasirikare ba leta bafashe abandi bagwanyi 20 ba Al-Shabab ari bazima. Yemeje ko igisirikare cyaronse ubufasha bw'indege mu kirere muri ibyo bikorwa, ariko yirinze kuvuga igihugu cyafashije muri ibyo bikorwa bya gisirikare byo hejuru. Mu itangazo ryasohotse ku munsi w'Imana, ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru muri Somalia bwavuze ko ibikorwa bya gisirikare ari bya mbere bikozwe mu gushyira mu ngiro imbono ya leta yo kurwanya iterabwoba kuva ubutegetsi buhindutse. Ni mu ntumbero kandi yo gukura mu gihugu ubutagigaruka Al-Shabab nk'uko leta ya Somalia yabyiyemeje. Al-Shabab ntacyo yavuze ku byavuzwe na leta ya Somalia, ariko yaheruka kwigamba ko yakoze ibitero by'amabombe muri iyo ntara ya Hirane ku basirikare ba Somalia.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ahandi havugwa ubwicanyi buvanye n'ibikorwa bya gisirikare muri Burkina Faso. Abasirikare babiri hamwe n'abakora iterabwoba barenga 10 barishwe ejo ku munsi wa mbere mu bitero byakozwe ku kambi y'abasirikare iri mu buraruko bw'ico gihugu. Igisirikare cyavuze ko ikirindiro cyacu kiri mu gisagara cya Deu mu karere ka Sahel cyatewe ku munsi w'Imana igihe aba jihadiste bariko baragerageza kubinjiramwo ngo babishishemo. Iri tangazo ry'igisirikare ryavuze ko inyuma y'ico gitero abasirikare babiri bahasize ubuzima, abandi barenga 10 barakomereka. Ku ruhande rw'umwansi, abagwanyi baharugwa mu 10 barishwe inkoho hamwe n'amapikipiki birafatwa nk'uko bivugwa n'igisirikare cya Burkina Faso. Ibitero bikurikiye ibindi biheruka mu ntango z'uku kwezi. Ibi navyo hakaba hapfuye abasivile 35 n'abandi 37 bakomeretse igihe igisasu cyatezwe mu ibarabara cyaturitsa imodokari barimwo hagati y'ibisagara bya Djibo na Buruzanga ni mu buraruko bw'ico gihugu cha Burkina Faso.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mivugo hanze y'umugabane wa Afrika haracabandanya havugwa intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ukraine yatangaje ku munsi wa mbere ko yigaruriye utundi turere tutari duke mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Ukraine ivuga ko yasubije inyuma abasirikare b'Uburusiya gushika ku rubibe ivyo bihugu biba bihana. Inyuma y'amezi Uburusiya bwari yiyagurira uturere, abategetsi ba Ukraine bavuze ko ibintu byahindutse kuva mu ntango z'uku kwezi kw'icyenda mu ntara ya Kharkiv. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu ejo ku munsi wa mbere nk'uko yamabikora buri munsi, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko abasirikare ba Ukraine bamaze kwisubiza akarere kangana n'ibirometero kwadrato birenga ibihumbi bitandatu kuva mu ntango z'uku kwezi kw'icyenda. Yemeza kandi ko abasirikare biwe babandanya batera baje imbere. Ubushikiranganji bw'Uburusiya bwo kwivuna umwansi bwaremeye ko mu mpera z'indwi irangiye bwasubije inyuma abasirikare babwo, buvuga ko buriko burabakoraniriza mu ntara ya Donetsk iri mu seruko. Umutegetsi mukuru mu gisirikare cya Amerika we yavuze jo kuwa mbere ko abanya Ukraine bariko batera baje imbere mu twiguro two kwisubiza uturere twanyazwe mu bumanuko n'ubuseruko bw'ico gihugu.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino kwisi utugejejeho. Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikiye no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri uyu wa mbere mu Burundi hatowe abagize urwego rw'abahuza bo ku mitumba n'amakaritsiye basimbuye urwego rw'abashingantahe.
Twagomba kwibutsa ko ubushingantahe ari banga arakarurero ari umuco n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi. Kubutakaza no gutibanga no guta umuco no kwishyira mu muzimagiza.
Uwo ni Ernest Nkurunziza, ni umunyamabanga w'ihuriro Forske mu Burundi. Abarundi barenga 500 bamaze amezi abiri basaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bakambitse mu nkambi y'agateganyo ya Sanje, bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'inzara. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya ntimujye kure, muracyari kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi, aho umwaka mushya w'amashuri watangiye kuri uyu wa mbere. Utangiye mu gihugu havugwa ikibazo cy'amashuri menshi adafite ibikoresho bihagije n'ubucucike bw'abanyeshuri mu mashuri. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Nanezerewe cyane kuba nkuye kake. Kandi nkaba nari ndahashashaye ndahashaka. Nifuza kuzoronka akazi mpeza amashuri. Kaminuza yose nzoyiheza.
Aka kana kakigeme ni kamwe mu bihumbi by'abanyeshuri batangiye umwaka w'ishuri w'2022 ushira 2023 mu Burundi, bo mu mashuri y'intango, nshingiro n'ayisumbuye. Cyo kimwe na bagenzi be bo ku ishuri nshingiro rya Ubanza ya mbere bishimiye kuba bahonyoje ikirenge mu mwaka w'indwi ya mbere.
Ngiye kubyifatamo neza kukubera ngiye mu windwi numva nezerewe. Akamwemwe ni kenshi.
Teguye ko nyinzoza ndavuga utuntu nyine nkatwe mu windwi
nzoza ndika tagufina nyene nsome kaye ndabiborosa
ega kubishyira mu mutwe
nimboro
ndahimbaye gose kwa navuye mazi ya uniforme za kaki.
Nanezerewe cyane kuba nkuye kaki. Kandi nkaba nari ndahashashaye ndahashaka. Nifuza kuzoronka akazi mpeza amashuri. Kaminuza yose nzoyiheza.
Ego prema urugendo rwacarure rure no bahandura kuzaraka kwishinga ubwo buhumbu.
Abye nawe bemeza ko ari hamwe nyene hibanga riheberwa naho ubundi bikoresho by'ishure byaduze ku rugero ruteye ubwoba.
Nkaje ndebye ubujyo mbayeho. Nago mbona yuko noronka amafaranga kugura makaye kuko urebye igiciro ni kirekire cyane. Ntago toshobora kuronka amafaranga yo kwigisha abana. Abana bazokwicara no mwaka. Ntago bazokwiga kabisa kubera urebye ikintu tubayeho n'ukuntu igiciro n'ibintu byose biguma biduga. Makaye yo yararenze, yararenze
pe. Ko tubona tubona menga ibi biciro byarenze hanira. Uravye umuntu ariko araja kubaza sanfe ugasanga bariko bakubwira ko ari noti ya 2000.
Kaye impapuro ijana twahora tuyigura amafaranga atarenga igihumbi cyangwa ari munsi y'igihumbi. Ariko uyu munsi igurwa amafaranga 2000. N'ayandi makaye yose zose zaraduze. Aho ni tugiye kuri uniforme. Ucuraba rero nk'abantu bari baciriritse. Benshi n'ukuri bariko barahagarika ibyo gusubiza abana ku ishuri.
N'abantu buryo bwo kubasubiza ku ishuri, abanyeshuri ntiborohewe mu gushika aho biga cyane cyane bakureye amashuri y'indaro yabatumbereye bitewe n'ubukene bw'ibitoro. Aba bavuganye n'ijwi rya Amerika bari ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega.
Ndavuye Karus ndiko ndagenda muri Kiganda nakoresheje amafaranga y'ishuri. Ubu tugabanirize ibiciro tugata turagenda ku biciro bigufiya kuko biradutwara imitaya myinshi kugira dushiyeho tutu.
Nagiye mva i Bujumbura nashima kama nje kwiga ino onye. Namera mese nk'ibihumbi nka 20 twakoresha nk'ibihumbi 10.
Navuye Mwaru ndiko nje Karus. Oya nyene biragoye nyene ahubwo kuraba bagapfuma bafunguza kubera nyene biratugora. Nko gusahura abavyeyi nyene namwe murabibona.
Nje gukoresha
uyu mwaka leta yongereye amafaranga itanga ku munyeshuri umwe mu ndara gaburirwa. Ariko abayobozi nk'utwariza cy'ibitoke basanga ari nk'ima mu bugaragwa.
Si ibintu bize gukuraho uburemera amashuri yari afise kuko turavye ibiciro ku isoko murengera aho ikiro kigeze ku 3 cy'umuceri biharaga nabyo ku 1800. Ngeranije nko mwaka uheze twagaburira abana bashika ku 300 nshobora guhura n'amafaranga leta iduha ku munyeshuri. Ayo mafaranga 800 cyangwa 900 akongererezwa niburi n'uko umwana bomuha basi ni 15 ku munsi.
Joseph Nyandwi umuyobozi w'indero mu cibitoke asaba abayobozi gutahura kigoro ka leta mu bihe by'ubukene irimwo.
Abayobozi b'amashuri arifise uburaro nuko bagerageza kujya barabi bagerageza kuyakoresha neza babandanya bakoresha neza cyane cyane ko babona ko leta yagize akunguro isaheriza iravye uko biciro bimeze.
Umwaka w'ishure watangujwe ku rwego rw'igihugu n'umushikiranganji w'indero François Habyarimana yahisemo kuja mu ntara ya Kayanza mu buraruko. Yagabishije abarimu baterinda abanyeshure n'abatakazi bakaja kwisuma amahandi.
Two kwibagira gusubira kuvunira kagohe abarezi bamwe badakora akazi bajejwe. Usanga bigiriye gukora ivyabo bataye abanyeshure mu mashure bagacererwa canke bagasiba uko bishakiye be n'abo bayobozi canke abo bigisha bazohanwa hisunzwe amategeko. Nitwo kwibagira kandi kugabisha babarezi bataye umurongo bakagoba izo baragiye. Dusavye abajejwe indero intwaro n'ubutungane guhasha iyo ngeso iranduranwe n'imizi mu gihugu cyacu.
Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Evariste Ndayishimiye yanditse agira ati "Uyu munsi abana b'u Burundi batangura umwaka w'ishure mushasha. Ndabifurije amagara meza, ubwitonzi n'ubwira kugira ngo bige bamenya kuko aribo kazoza igihugu cyacu. Dusabiye abigisha abarezi gukomera kwibanga bidasanzwe ryo kurerera u Burundi." Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku banyeshuri baraye batangiye umwaka mushya w'amashuri, benshi ugasanga nta bikoresho bafite. Umurundi kazi Chancel bamuhaye wita ku burezi bw'abana afatanije n'umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu batanze inkunga igizwe n'ibikoresho ku bana b'imiryango ikennye mu ntara ya Muyinga. Bamuhaye yavuganye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka.
Ibintu birazimbye ku masoko, sikuvuga ngo ni ibikoresho by'ishuri byonyine, ibintu byose bya nkenerwa birazimbye. Rero wagera ku bikoresho by'ishuri usanga bigoye cyane. Rero wa mwana wa ntawona ikora canke ba bana bava mu miryango dafite uburyo bwinshi, ukaca usanga biriko biragorana. rero iyo ntambamye niyo novuga nyamukuru turiko turagira yukuronka ibikoresho by'ishuri byarazimbye ukaje usanga na bamwe bahora badushigikira kubera ubukene canke nabone ubuzima buzimbye muri no miss ukaje usanga biragoye ko babandanye badushigikira kwa kundi nyene ntambamye turiko turagira muri uno mwanya mu ntango zo gutangura ishuri muri uno mwaka w'ishuri 2022 ushira 2023.
Ku kibazo cerekeye abigisha bashobora kuba basambanya abana b'abanyeshure nk'abanyeshure mufasha impanuro zimwe zimwe mu bamwe batekereye batangura amashuri zo bari nk'izi.
Icambere na mbere novuga twatekereye abana bacu ni kugenda bafise intumbero yoronto intumbero umunyeshuri agira niyo kwikonsantra ku bijanye n'ishuri, gukunda ishuri, kugenda umuntu mu mutwe wiwe harimwo iby'ishuri gusa. Rero umuntu ariko aravuga kuri ico kibazo c'abigisha usanga bakora iryo kosa ryo gufata ku nguvu abana bakurikirana abana bigisha, ahanini impanuro canke ikintu ko bitumbereza cane cane ku bana no kuri abo bigisha cane cane kuko nibo baba bakeneye kurira abo bana, nibo baba bakeneye kuba mu kibanza c'ababyeyi mu gihe ababyeyi bataba bahari. Rero nabona umuntu ntiyoreka kubaha impanuro, ntiyoreka kubaha impanuro yo kubabwira bahora bakora ibyo bintu bakisubirako, kuko yuko turashaka kurerera Uburundi, yuko turategura akazoza keza k'aba bana. Rero iyo hagiyemo bene ibyo usanga nicyo tuba turiko turashaka gushika ko bidakunda.
Turumva yuko nk'ibigo musanzwe mufashisha kw'abana nko mu ntara ya Muramvya muyinga musanzwe mufasha abana, ugwaruka mwiteguriye gufasha uno mwaka kugira ngo batangure neza amashuri, nibihe bintu ugiye kubafashisha kugira ngo bagire umwaka mwiza?
Abana dusanzwe dukurikirana uno mwaka dusa abana 228 muri abana harimo abana bagera ku 70 b'abadinoti bava mu ntara ya Muyinga na Gitega, abandi akaba ari abana bo mu ntara ya Murambya komine Bukeye. Rero muri abo iminsi yose umwaka w'ishuri utanguye tubaha isakoshi, amakaye 10 hamwe n'amakaramu 5, uniforme hamwe n'ibirato. Niyo dukunze kwita kit scolaire duha umwana mu gihe umwaka w'ishuri utanguye.
Chancel bamuhaye urakoze cyane ku kanyo hahera dijwi rya Amerika, urakoze cyane.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Umubirigikazi wavukiye mu Rwanda warumaze imyaka 52 ashaka umuryango we yawubonye binyuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi rya Amerika. Ibindi kuri iyi nkuru twumve Venuste Nshimiyimana.
Madame Melene Veline Schmidt w'imyaka 70 yatandukanjwe na nyina kimara kuvuka ashyirwa muri kimwe mu bigo byareraga abana bavutse hagati y'abagabo b'ababirigi n'abanyarwandakazi mu gihe cya gikolonize. Umubyeyi we Pierre Schmidt wari umukozi w'ubutegetsi bwa gikoloni mbirigi muri teritwari ya Rwanda Urundi ntiyigeze abwira umukobwa we izina rya nyina. Amaze kugira imyaka 19 havuye muri Amerika aho yari yoherejwe na se kwiga amashuri yisumbuye, Madame Melene Veline Schmidt yatangiye urugendo rwo gushaka inkomoko ye, yitabaje ubutegetsi bw'Ububirigi ndetse ajya no ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira OIM ariko araheba. Nyuma y'imyaka 51 ashakisha abifashijwemo n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abametisi Métis du Monde rikorera mu Bubiligi, yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga avuga ko yumva ijwi rimubwira ko agifite abavandimwe.
Ndashaka rwose kubona umuryango wanjye, ni ngombwa cyane. Ntabwo nshaka gupfa ntarabona umuryango wanjye, ndabinginze nimumfashe.
Nous allons vous aider, madame. La voix de l'Amérique. Nous avons fait un demi piège. Vous êtes d'Amérique. 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 Vous êtes d'Amérique.
Vous êtes ndabashimiye cyane rwose.
Nyuma y'ukwezi kumwe yumvikanye ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro wa Gasaro Kaburaga n'ubushakashatsi budahwema yahuye n'umuvandimwe umwe rukumbi usigaye ku isi, inkuru yayakiranye igishyika cyinshi.
I've shed all my tears before, I've cried so
much. Nagize amarira yanjye yose, ubu hasigaye no kwishima. Nagize amahirwe mpura namwe. Mugira ubuntu kandi murashoboye, mufite ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi.
And then they're capable, they have the capacity to do it.
Mwakoze muri mfura, murakoze cyane cyane
cyane na warakoze cyane.
Yo Imana ishimwe.
Ntabwo najyaga kumubona, urakoze cyane Imana ishimwe.
Yego.
Venuste yakoze akazi karenge y'ubwenge.
Cyane cyane nabibonye. Nawe kandi urakoze. N'uwo mubyeyi utereye picha, umubwira turakoze cyane. Asaba rwose uwo muntu nzakubonye.
Azaza vuba rwo.
Uwo ni Antoinette Unkunda uyobora ishyirahamwe Métis du Monde ryakomeje gushyigikira Madame Hélène Véline Schmidt muri gahunda yo gushaka umuryango we. Ishyirahamwe rifitanye ubufatanye bwihariye n'ijwi ry'Amerika dufasha aba Métis baburanye n'imiryango yabo guhura nayo.
Abarundi barenga 500 bamaze amezi abiri basaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bakambitse mu nkambi y'agateganyo ya Sanje. Bavuga ko bugarijwe n'inzara kuko bamaze icyumweru badahabwa ibifungurwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo mu mujyi wa Uvira.
Aba barundi biganjemo mu ntara cy'ibitoki bari gusaba ubuhungiro muri Kongo, aho bakambitse muri Sanje. Bamwe bari munsi y'ibiti, abandi bari mu rupangu, mu gihe abandi nabo bari mu bihangare. Shimirimana Desire n'umwe mu barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo, yageze muri inkambi y'agateganyo ya Sanje mu kwezi kwa gatandatu, avuye mu ntara cy'ibitoki komine Rugombo. Avuga yuko yahunze igihugu cyiwe bitewe n'uko yahohoterwaga n'urubyiruko gushaka riri ku butegetsi mu Burundi.
Icyatumye mpunga jewe nakorewe umugambwe CNR, abo tudasangiye umugambwe rero nibo bantoteje. Ngo kubera tuzavuga ururimi rumwe, iyo bagiye mu myiyerekano jewe sindimwo, iyo bagiye mu bikorwa byabo jewe sindimwo. Nicyo cyatumye jewe baca banyomora nka ndomo. Kugira ngo bakomore ntibakwirukana ku murango, barakureka ukajyama mu nzu. Maze kwinjira mu nzu isaha zine z'ijoro cyangwa saa tanu, bumva basibiye ku muryango bakwita imigere, soho tukumesure n'imvugo bakoresha. Hanyuma rero ubonye aho uca ukaca wiruka, aho niho usubirayo ko nta mutekano wawe ubuhari.
Ku bwa Siwomana Elizabeth wavuye mu ntara Gitega nawe yemeza yuko yahisemo guhungira muri Kongo nyuma y'aho umugabo we shimutiwe n'abantu bataramenyekana.
Baradutoteje tubayeho nabi, abagabo barabomora, aba bana tubafise uko ntibafise base, nimba base bazogaruka ntitubizi. Ubwo rero mwudutabara mukadufasha. Impamvu natumye mpunga baratoteje umugabo wanje aromoka.
Avuye mu ntara abandi bamutoteje
mu ntara ya Gitega.
Ni bande bamutoteje?
Ntitubizi, tubaza kubomora inzu.
Gute
baraza bagabomora inzu ngo sohoka, hanyuma mbere mu kugenda yanyuze mu idirisha ariruka.
Aba barundi bari gusaba ubuhungiro bara mu nkambi y'agateganyo ya Sanje, bagaragaza yuko ubugarijwe n'inzara kuko bamaze icyumweru badahabwa ibifungurwa.
Nagiye guhiga mu bakongomana akazi nakabuze, ndavuyemo ndatasha. Ndi mutwana dutanu, uyu munsi ngira dufungure ni ngorane.
Biragenda gute kugira ngo ufungure wowe?
Kugira ngo dufungure ngaho umuntu aragenda guhiga akazi mu bakongomani akabura akazi. Hari igihe utombora ugasanga uraronse wagura ku kajumbu umuntu agafungura.
Gusa bamwe muri abo barundi basobanura yuko kugira ngo bafungure barinda kujya gutera ibiraka mu mirimo y'abaturage b'abakongomani.
Hano biragoye, n'ujye ubona sohora isuka akagenda gukora, hari igihe abagize amahirwe akaronka nk'umukongomani bamenyana ngaha akaba ari waza kumuha ako kazi. Ariko ngaho utarusa umukongomani mumenyana guha akazi, ntugende uragenda itazi, uraguma ngaho hanyuma urose nyine uraronka ukaronka umuntu akutwara ukagenda guhiga icyo uragenda. Mugabo mugiye utagiye uca wirirwa inzara n'abana bakirirwa inzara nawe ukarara inzara.
Maze ibibazo biriyo cyane, twiyorera abagabo n'ikibazo kirekire cyane. Abadabona mitende urarengana gatoyi, hari aho bita abadejeme cyangwa anere, aho nyine urafashwe. Hari n'igihe warose niyongero ufatiwe mu nzira kubera atakundi utari burari mu gahinga, wemerwa ibi batwadumbi dutanu waronka ukamusigira mukabandanya ukahita ubwira umwana byagenze kunanze kumererwa nabi ageza wakubiswe ufise agatelefone aho ugasize ngaho nyene nta duwe wagurisha wari ufise. Ariko nta kundi ukabisha kuyangana.
Frank Ngandu ahagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri sangi avuga yuko kuva mu kwezi kwa gatandatu bamaze kwakira abarundi barenga 500 basaba ubuhungiro. Andi makuru ava mu gihugu cy'u Burundi yemeza yuko muri abo barundi baza gusaba ubuhungiro biganjemo mu ntara ya Cibitoki bahunze inzara bitewe n'uko imyaka bahinze yishwe n'izuba ryinshi ryavuye. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Shuti mwarimu duteza amatwi, aha niho ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Mugutangi jambo, mubanyagi hugu yo. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye.